Muracyateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu kanya rero ni amakuru. Nkuko rero nabibabwiye mu kanya, ni amakuru tugiye gutangira, ni amakuru y'i Burundi.
Kuvuga ngo bariko barigina intsinzi ni uburenganzira bw'umwe wese, ariko ni kuraba iyo ntsinzi iyo ari yo, mbe batsinze bande, bose kwa Barundi gusa.
Pierre Claver Mbonima ni umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi, APRODH. Ni ku makuru rero y'imyigaragambyo yo kwishimira imyaka ibiri ishize kudeta iburiyemo mu Burundi. Amakuru rero nk'uko mwabikurikiye ndetse no mu kiganiro cyacu mu kanya kashize muri isanga, uyu munsi mu Burundi habaye imyigaragambyo by'umwihariko mu murwa mukuru Bujumbura. Iyo myiyerekano nyine niyo kwishimira ko hashize imyaka ibiri kudeta iburijwemo. Kudeta ni ukugerageza guhirika ubutegetsi. Umunyamakuru wacu Eloge Wirika neza yakurikiranye rero iyi myiyerekano y'i Bujumbura, yaduteguriye inkuru.
Bayobowe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredy Mbonimpa, abari mu myiyerekano baharurwa mu bihumbi batanguriye urugendo rwabo muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura hafi y'ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu. Bajabutse baza muri komine Mukaza hagati mu gisagara. Imbere yo gushika mu kibanza citiriwe kwikukira ari naho havugiwe amajambo nyamukuru, hari imwe mu bibanza baciyemwo barahagarara bahumvira n'ubutumwa. Muri ivyo harimo ambasade y'u Rwanda n'ahahoze radio yigenga Bonesha FM iri mu zaturiwe igihe habagerageza guhirika ubutegetsi. Iruhande y'indirimbo zihagiza Perezida Nkurunziza hari n'iyindi tahara. Abari muri urwo rugendo nubwo bitabiriye akamo k'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati, hari ivyo basavye Leta. Muri byo harimo ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu uko umwaka utashe yoshirwa ku rutonde rw'iminsi mikuru y'igihugu nuko ho bibarabara gyitirirwa uwo munsi. Twabajije Terence Ntahiraja, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwara yo hagati, n'ibyo vyifuzo bizoshitswa.
Akarero ko mu Faransa karatomoye Emmanuel Macron yagize ishirahamwe ntihagize n'umugambwe aca aratorwa aratsinda ni demokarasi. Aho imigambo yari imaze imyaka kuva za 63 yari yiganje igatsinda, none kubera ko umudemokrate w'umurundi ibyo bitumira akabero aho kujya muri grenade, aho kujya muri kudeta, aho kujya kurasa, yovuga ati reka nigishe kuri abarundi batebe banyumve. Abdoulaye Wade yiyemaje imyaka 35 baratebe ari perezida muri Senegal yari ihangana mu mwaka abantu yamugaje cyatarabagira ntiyatera umudugara mu gihugu. Rero ibyo basavye birumvikana, natwe ngaha rero ryaba iryo barabara ryo kwitirirwa uwo munsi yaba uwo munsi wandiragiyana twe turabishigikiye, kuko mushikiranganje twe dusanga mushikiranganje ubutumwa tuzobushikiriza ko babisavye, kandi ushobora gusanga n'ubundi ntara babisavye abana bo mu gisagara cya Bujumbura ntabwo turahari kubitabaye n'ibindi byinshi basavye. Twebwe rero turiteguriye ibyasabwe byose kubishikiriza umushikiranganje kugira ngo nabazobushikirize mu nama shikiranganje muri Leta, kandi nizera ko Leta izo byakiranyeza kuko Leta ikunda abanyagihugu muri demokarasi ukurikira bitwifuza nuko ivyo banka cyangwa ibagirira nabi.
Mu bitavye imyerekano yo kuri wa gatandatu harimo amashirahamwe Rukristo, rimwe muri yo ni Mark. Twabajije umukuru waryo Aime Pascal Nduwimana igituma yaje mu rugendo rusa n'ubufite ishusho ya politike.
Kumenya yuko burya ubutware bwose ari Imana inabutanga, kandi murazi yuko muri Bibiliya bavuga ngo Imana niyo ngo urutonde si yakajagari, si ukuvuga ngo ni umuvurungano. Rero twebwe turinganye uko mwarabonye Bibiliya ibintu byari byabaye by'ukuri, ntabwo bitari ibintu bipfa ku Mana. Imana si yo kwica, Imana si yo kurasa abantu, si yo kubuza abantu ngo niba bakore kandi none uyu munsi twaje mwarumvise uko wari no kwisonga ko yanavuze ijambo avuga ati ati byanka byakunda ati nkahandi bizoca swate ni mu biganiro canke ku muheto rero twebwe nk'abantu basenga imana kandi muzi yuko kwica kwari icaha twaje ngo tunahimbaze imana kandi tunashimira imana ko yatabaye
ndazo kwibuka imyaka 2 heze habayigeragezwa gihirikwa cyo gutegetse mu Burundi zatunganijwe kandi mu ntazo zose z'igihugu kuvijyogerageza cyo gutembagaza inzego aribujijwemo mu mwaka wa 2015 ibaye inshuro ya mbere ubujikanganje bw'intwaro hagati butuma kingendo zo kwibuka uwo munsi ariko imbere yaha imyerekano itari mike yarakozwe ku mugwa mukuru Bujumbura no mu ntazo hagati mu ntumbero yo gushikira inzego zavuye mu matora y'ihumbi 2015 mu byo basabye harimo kwibwirizwa nshingiro ryo hinyanyurwa Perezida Nkurunziza kuri uyu wa gatanu yaremeje amazina y'abantu 15 bagize umuguzo wo kwiga impinyanyiro zaryo Eroje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
tuvi Bujumbura tujye ingozi naho habaye urugendo rwatunganijwe na leta bibuka imyaka 2 nyine heze habaye kugerageza guhirika ubutegetsi umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze yakurikiranye imyiherero ariko yaganiriye n'abanyagihugu gusa abahe ijambo bamubwira impamvu baje muri iyo myigaragambyo
kwebwe igituma twashitse ngaha hayi kubera tunezerewe rwose kubona iyi tariki y'uno munsi twarayisimbye tukaba tugeze ngaha turi bazima igihugu cyashatse kugwa mu manga hanyuma Imana ikakibogora ubu icya mbere dushima no kuvuga yuko iyi tariki nk'iyi iyi yagira tugwe mu kaga kubera bya bintu bya kudeta
bajya bagize amakudeta barakabona bagiye kwishyuye umukuru wacu w'igihugu cyacu Petero Nkurunziza niwe dukenewe yabagoye igihugu cyagiye kugwa mu kaga icyo twifuza yuko umukuru wacu w'igihugu yoba Mandela hamwe atamakudeta asoba kuba mu gihugu cy'u Burundi cyacu niwe wacu ngozi n'imvu kayi wacu kumwumba icyo gituma twahise hano twiruka nyine muri komine mwumba iyi ni profesi ngozi turimo
iyi tariki ya 13 nta muntu yoyibagira abonye ukuntu iyo tariki tumaze kumva yuko bakubise kudeta umutima wacu uhagarara hanyuma Imana icyarekira kinga tukaba tugeze ngaha mu mahoro n'umutekano nicyo dushima cyambere na mbere kubera amahoro n'umutekano ubu tufise bitangorane naye niteze gupfa kubera yuko kudeta ibaye hameneka amaraso kenshi nibyo tumenyereye nacyo gituma rero ubu unya tawurika kwishima kishimiriza kubera abajejwe umutekano bace babigarura hagufi igihugu kigasubira mu mahoro nicyo dushima nicyo cyatumye tugira ngaha kugira ngo tuze kwigina yuko Imana yatumye amaraso adasese
nahagurutse kubera nje kwigina uyu munsi w'itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu nibutse imyaka 2 iheze amabitwumva ariko aratangura kubibujumbura kandi nari mfite umwana yigayo naciye numva mbabaye cyane mvuga nti mega duhungira aha numvitere yuko turose amahoro kwiragerega twaravyumva yuko amahoro aje twaranezerewe cyane uyu munsi ntawe bora kuwigina n'ukuntu twari tugiye gupfa na twitetse intambara ntitwari kuronka iyo tuja mu Rwanda ntitwari guhungirayo kandi twarigeze guhungirayo igihe bica ndadaye baratwakira neza mugabo batubwira ko baduturirira n'ibihunda yego n'ukuri
cyigituma navuye muhira nigishika cyinshi kugina itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu igihe byashika tega abenegihugu bato bato twaragize ubwoba bwinshi mu mutima kubera tutatuzi tutahaboneye tuca tuja habaye kudeta ntitwaboneye tuca tuja wamenga nyere tubaga intama zitagira umwungere hamareye twumvise yuko kudeta yasivye twaranezerewe cyane ariko gituma n'umunsi twumvise ko tumaze imyaka 2 turimo hano umutekano ntitwarekana kuza kuyigina by'ukuri ukuba twasinzi imanga twaranezerewe rwose urumva tukara kuza kwigina uyu munsi ntikara kureka kuza
aba rero n'abanyagihugu baganiriye n'umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze ingozi ubwo bishimiraga ko kudeta yaburiyemo mu 2015 Iyo myiyerekano yabaye mu ntara zose nk'uko Eloge yabitubwiye mu kanya ndetse no mu kiganiro muri isanga cyabaye mu kanya nk'uko abanyagihugu babitubwiye. Gusa rero mu gihe ubutegetsi bw'Uburundi bwishimira insinzi y'iyi kudeta yaburiyemo mu 2015 ku itariki nk'iyi, abaharanira uburenganzira bwa muntu bo basanga ahubwo uyu munsi ukwiye kuba umunsi w'akababaro, nk'uko umwe muri bo Pierre Clavier Mbonimpa, umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi APRODH, yabimbwiye mu kanya mu kiganiro twagiranye kuri telefone. Kuva rusimbutse ubwo bamurashe bashaka kumwivugana mu kwezi kwa munani 2015, Pierre Claver Mbonimpa aba mu mahanga. Tumwumve.
Iyo tariki ya 13 kwezi kwa gatanu twibutsa amakuba yabaye mu muji wa Bujumbura, aho nibyo hari abagerageje ku butegetsi ariko bikanga. Ariko rero mu nyuma hagacakurikira ubwicanyi bw'agahomerabunwa, ahantu mbere hagakurikira n'ugusambura amashirahamwe n'amaradiyo, abantu bagapfa bagatikira, ahantu kubwako n'abasoda benshi icyo gihe bapfuye. Twebwe rero kuvuga ngo bariko barigina intsinzi ni uburenganzira bw'umwe wese, ariko ni kuraba iyo ntsinzi iyo ari yo, mbe batsinze bande, bose kwa Barundi gusa bariko barababara, abandi data ngo bariko bararyoherwa, aho kugira bagire bati reka dutore inyinshi y'ikibazo cy'Uburundi ngo reka twigine intsinzi. Twebwe rero ni ukuri uwo munsi ni umunsi utwibutsa ibintu bibi byose, mbere novuga ko ari umunsi w'intango y'amabi ariko araba mu Burundi.
Niko se muzehe Pierre Claver Mbonimpa, ko se CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi usaba ngo iyi tariki yandikwe mu mateka burundu igihe cyose ubuziraherezo nk'itariki yo guhora yibukwa, murabivugaho iki?
Nagomba ndababwira yuko mu Burundi atari ubwa mbere habaye ihirikwa ry'ubutegetsi, mbere n'umwami bamukuye biciye mu guhirika ubutegetsi. Si ukuvuga rero yuko ari itariki abantu bakwama bibuka, mbere yazanye iki, yamaze iki, amara iki Abarundi, ko mbona icyo yazaniye Abarundi kwamarira. Ubu abantu bashika 400,000 barenga bari mu buhungiro hanze. Ikintangaza rero yuko nabo bavuga ngo bariko bakina intsinzi bamaze imyaka n'imyaka bari mu buhungiro, none bumvise biryoshe uko niko gutwara neza, niyo gituma bavuga ngo bariko bakina intsinzi. Twebwe rero tukabona yuko ejo bizohinduka, ibyo ni ibyiyumviro byabo. Mugabo ndazi neza yuko nta munsi witwa ngo nyoguhe ku butegetsi ngo kwama wibuka, kuko nacyo Abarundi bo wibukira ko ntawama yibuka amaganya, ntawama yibuka amarira, ahubwo ibintu byiza nibyo byukwama twibuka.
Muzehe Mbonimpa Pierre Claver, ndabashimiye cyane.
Yego, murakoze cyane.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'Ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Mbega mana yanje ibiharage navyo biza vyatanguye kubungwa kakanya. Emwe. Ngira imana nuko ntimbuye byinshi.
Urashiramo na rwanje. Uno musi ntubijya weyeye.
Ekuje nk'umwana tashi wabo nyene ntarakuramutsa. Komana. Ay mungari hano.
Iyo ndamutsaho. Wari kunyumva. Kwa uchuli simutuko mwuri mte viharake vya au. Ha? Ama huru nezoka shanda.
Oho, inge maguru kegwara.
Maguru kanyene chukwara
mwuri. Utagiri nchuta ila mwuta hii chaye. Ama huru ka kibondo.
Mara mwuti.
Yo, mbega ndachaya guhuanya kumbona wabayi mugabu.
Ha, mwusimba. Oya, no, cool. None warukigumye ko mbona waduheje.
Yo, reka mwananje sukubaheba. Nibwa bunyakamwe bwanje nyene ntagira ico siga muhira. Yego.
Ka. Mugabo nibyo. Ndaze ko na uri mukene kwabantu.
Ashi, nibyo bona nyene.
Angira ngo tahana
hujya. Yo, warakomeye gajewe. Ese ngene ndamukumbuye ntuzi. Ah, bona impinga ni habi. Mugabo ngira gufashe neza agwara. Mbona uvyibushisa neza.
Ashi, sinzi karakumwigisha bisanzwe mbwa wajewe byaranteye amakenga. none kubereka mwigishiriza mucumba
none gakoso ibintu hivyo kubereka kubihura ega ariko ari icugwaro
none gacanugirira ele wibaza ko yemera ibyo yoba ko yewe nama narutaye vre mugaba umuntu atagihinduka
umwana ruminata kwene ngende yakamishiriza mata
ibaze nawe
oya nibaza ko atari byo bwo
Wereka twizeye ka gakora icyiza mu kumwigisha nibaze katobyiwa aho
Icyiza cyo mucumba gasha Mugabo uramuhamirira
Asana
ko nabi Ikwereke yigisha bakobwa bonye Ubahungu n'abatabyumva barimo
Emwe baroze nyene Kanzo subira ndarute Nayi vete nzo mugabisha ntazarugwe
Nino kutana Nta ndakongere Ega naje udasoro
Oya Wo uzofata umunsi wawe No musi ni guanje, na wisi ni kimwe waje nuko tari kwagi.
Shege.
Wi.
No champa. Alors, kama kwamba kunyicha.
Eh.
Ibame bandai.
Aya. Ako upani je novuma. De karero, nibandanirize.
Be ive. Nimekuwa kumemo kizuko ahora. Yokrani ngini namunagani.
Deka shado nine gutwenga ahantu umva ndiko ndamaramara.
Maramara.
Yego sha.
Kubera iki? Kandi no murekereshe ntibigeze uja gukina.
Ni mukine mwebwe mwahiriye. Cye numvise yose yandambi.
Aha. Iyi sinyere ni wagomba kuyikora izo kurambira nyene. Ishire hasi amubandanye wa mukobwa
ndindira barengane Shadorine ndakubwira byanshikiye
ugabagereka kunyicisha umuntu hewe ugira umbwire byamwe nabizoza
mbe none kumengura nezere uri umusazi
nombarire ico gituma wagumanya amasoni nk'umugeni wa kera
Eka shadori ne kuvuga ko atacyo nabaye.
Eh.
Honyene, umengo bose barazi ibyo nakoze. Numva ndiko ndamaramara ko
uzomenyera wangu karibu mu mwuga. Aha tuzohora turonka amanota tutinze.
Mugabo kijya kigabo bizoza ni cyana kibi from. Aho ni cyari kunyigisha kitarinze kunshurashuza.
Aha. Bya gusaba itera ubwenge bukesha. None we ntukeneye, niwe ntukeneye amanota. Igikuru suko kunguruzwa.
Rekasha, urazi ngene namerewe nabi. Rega rujya rugaho rurakuze Shadorine, natwe turabana.
Nivyo urambaza? Habaye yaratuvyaye. Icyo ugice dupfana nikijya na bakaduhamanuka. Yewe, oyambwira neza. Umvise gute?
Ndagusabye ntusubira no kubinyibusa. Nacye numva ndamwase n'umutima wanje wose.
None ndakubaze? Yewe yarakoresheje agakingirizo. Nibaze ko wavyibutse.
Cararahiye hewe. Cyambiye ngo nta mugera kigwanye.
Emwe. Je ni kwameze ntapfa yavyemeye. Ahubwo tutaravye neza. Azava dukegera karambaraye.
Ndahubwire gadori. Je sinzasubira. Arashaka mama nota cankareke.
Aramangaho ngo wahejeje. Hagira uratanguye wangu. Azokwama guhamagara ngo akwigishe. Impembo nijya nyene.
Nawe rero bivuga nk'ume ngo ni ibintu bisanzwe. Erega hewe birateye isoni.
Ivyo ntumbaza cyo nkene no kumenya ntarinze guturika niga. Nk'ubuzokwirabira ibintu tuzoronka muri mate.
Shadori ndagusabye ntuzuhira hiye ngo bivuge. Hamwe gidiyo yobimenya yonyica.
Na uraronsaba kwica. Bijye yirirwa mwe kugira ngo nivyo vyoroshe.
Beko numva ugara ca gipfuca umuhungu ngo ni gidiyo yamaze kuza.
Arakaza boshwe. Araza cankareke. Ubaza ko ndanicaye. Ngo ndindiriye burya butindi.
Umugani wawe ngo umuryamire. Ivyo ari mu nkubu nta ubizi. Mbona yiharaje mama wanje kurara mu gahinga.
Mubanje wo mubande nyaguhura n'ubutindi. Kurazi igisuguru canje yarayantwaye nyene cangana.
None ko yitwaza ngo ni vyiwabo. Nibindi azobitwara ridira ngo
ni vyiwabo. Ni vyiwabo gutujya muhimbira vutse ejo. Igihe muri munanje yabirondera ugira ngo bari kumwe. Azi gute ko jeho ntabanda bifise mu ruha.
Ausangara birigwa baramwosha. Eh, babigabona hanje. Kandi rero ndakubwiye. Utaravye neza bujya muhungu. Aje nabi.
Kudengera rimwe. Kuba ukagukunda igitungwa mu rugo. Ntakubesha. jewe nubusi ndatubwiye
ndakubwira ngo teriyo se jewe nari nzi neza yuko ari nzira tawundi ndakubera
bega ho niyasubira uzomugira gute ko mburanye aho mukubitutumwe
ka mama wanje nimba no sasubira
jewe ntakubesha nuko atanguye kuntera ubwo bwazi none
sa
Jena tanguye kwiyumvira ko no mwirukana kavanga kuko hawundi mutumbere
mama shaho baje kuguhagarara imbere uri yitongo umwirukanye naho byo cabigenda
gutuwe sinabikuye kubona ubona baragaruka jewe sindopanikitse nzo mwirukana kandi kacubazovuka
Ika mukaboni. Utobabwira uti hanagwanyu nanje nahanyigwanyu. Aho hari cyo bazosubiza aje.
Noneho rema urya we ntangoye.
Uri kwa mungu tuto.
Ubundi ho sibona yabanga hagake.
Tuwo mwibara
ba. Eh baba ahungu bo mwirigara. Sibona bariko barafasha kazi.
Ubeshe buhoro. Amashuri ndibona ko yayitesheje. Ntunga hazokwiyomora. Yego nukuna. Umuntu azofuma sigara gowe nakajya gashikira.
Naho yakayifete koko ntangorane. Umunsi umwe yota uva ngo yigire ku mukandi. Bega shayo mana yene yopa.
Yopa kaguse.
Ukaza gutangura kujana jana mu gwaro minata ta chamira.
Fuka buhoro buhoro wa muntu we. Ifete ntava twumva. Ega yo hava amagara baba jiji biwe.
Abajija.
Bamwe babigabona hanje. Nekare.
Bega yene yari ko nigeze ndamubona kuva ku mugoroba.
Umbaze mbona yashitse abunda mucumbi we. Ngira yanka mama wanje ko ndamutuma. Ivyo kujya navyo ntiyabishaka aravyirijumbo kwizi inkondo.
Yarete nabiru minata sino
kubesha yabarete tanga.
Aho kurabi cakora ashikira mu gitanda.
Gitanda yabarije.
Cakumureke kujya singa akaba yari yakanda.
Aba yari yakandi ngira nawe nyene ntumbaze ivyiko. Kandi ndiye. Cyariki yari ya mukabandi yagize guca urarabu ubigura.
Ahubwo nyene Kwa hivyo kitu chinyibuta, sinarina mberuote yo. Mungabo, vijia vzozio, mzora wa kwa patiri, marabo njiko watangu kubak.
Baratangu.
Wachanja kumbuwa za mbe kuyo ituguri. Hanyo mariero, iti mlako bakoro woi, uli mbukiru gali.
Kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasezeye naho ubutaha
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nkuko mubimenyereye nyine kuwa gatandatu intamenwa niyo isoza amakuru y'uyu mugoroba mbere yuko rero dusezeranaho Nako mureke mbasigire iyi ndirimbo imbaraga z'urukundo urukundo aho ugiye hose uraruhasanga
ngobyina bayi